mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Pasika nziza kubayemera ni kaze makuru kuri no mugoro wa mugiye gushikirizwa na Jwe Diana Ninahazwe. Mu Rwanda ikiza cha virusi ya corona chatumye abakiriso mu masengero atandukanye badashobora guhimbaza no munsi mukuru wa Pasika nk'uko vyahora. Hamwe mu hijwi rya Amerika ryaciye abakiriso basabwe gusubira mu mihana yabo inyuma yo guhabwa umugisha baherewe hanze y'isengero.
Umugisha ijambo ry'Imana besa ryari risanzwe kuri munsi wa Pasika irambabaje.
Urababaye cyane.
Nago by'ukuri tubyishimiye. Akora ko nyine ariko babigenye nk'amategeko uburyo kwirinda COVID turabyakiriye.
Aba ni bamwe mu bakirisi bo ku isengero ryitiriwe Regina Patrice riri ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali ahitwa I Remera. Ino nkuru hamwe n'izindi zigezeho mu karere k'ibiyaga bigari turazigaruka kwandi hato mu hagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze ndanabifuriza umunsi mukuru mwiza w'izuka rya Yesu Kristu. Hamakungu yahimbaje rero no munsi wa Pasika mu bihe bidasanzwe vyikiza cha virusi ya corona. Mu nkuka ya misa umungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yasomeye mu bazilika yitiriwe Mweranda Petero ikitabirwa n'abakirisu baba 200 yahamagariye amakungu gukora ibishoboka inkingo zikiza cha virusi ya corona zigashika mu bihugu vyose na cane cane ibikenye. Muri iyo nkuka ya misa Papa Francisco yumvikanishije ko hambavu ikiza cha virusi ya corona isi yugarijwe n'intambara z'urutavana ko mu bihugu bimwe bimwe hama asengera amahoro. Mu Burundi no mu Rwanda naho nyene uno munsi wahimbajwe. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yanyarukiye ku isengero ryitiriwe Regina Patrice riri Remera I Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Bamwe mu bakirisu batashoboye kwinjira mu isengero bivuye ku mabwiriza yo gukingikiza cha virusi ya corona bamubwira ko atavyishimiye.
Aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera cyane cyane mu matorero n'amadini yemera Kristu kandi yemerewe gufungura insengero kuko kugeza ubu zidafunguye zose, wasangaga umubare munini w'abakristu ari abari hanze kubera ko mu rusengero hinjira 30% yaba urusengero rusanzwe rwakira. Aya ni amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu rwego rwo guhashya icyorezo cya COVID-19. Mu gihe cya saa yine ijwi rya Amerika ryagiye ku rusengero rwa Regina Patrice ruri Remera mu mujyi wa Kigali. Abakristu bazindutse babanzaga gupimwa umuriro bakerekwa aho bakarabira basoza bakabona kwinjira bakerekwa aho bicara. Igice kinini cy'abakristu n'abagumye hanze kuko mu rusengero imyanya yari yashize. Padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Patrice Ntagungira Jean Bosco mbere yo gutangira misa yabanje kujya hanze aho umugisha abakristu bari bananiwe kwinjira mu rusengero kuko umubare w'abagomba kwinjiramo wari wuzuye.
Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ni mujyana amahoro ya Kristu kandi mukomeze mugere Pasika nziza mwirinda COVID-19 kandi tumenye ko Kristu watsinze urupfu nayo azayidutsindira.
Benshi mu bari bazindutse baje mu misa ya Pasika batabashije kwinjira bagaragaje akababaro.
Umugishambo ry'Imana besa ryari risanzwe kuri munsi wa Pasika irambabaje.
Urababaye cyane.
Nago by'ukuri tubyishimiye akora ko nyine ariko bya babigenye nk'amategeko uburyo kwirinda COVID uburyo gukurikiza ingamba leta yashyizeho turabyakiriye.
Hari abandi bahisemo gutegereza baguma kuri Kiliziya Pacisi kugira ngo baze kumvira misa hanze. Abandi bavuga ko kuba bahawe umugisha bihagije.
Oya ntabwo ntashye tugiye kureba yenda ko bakwicarara tugasenga turi hanze.
Nta kindi twarenzaho twe nubwo tutagiye mu Kiliziya ngo twumve misa nk'abandi ariko twizeye ko natwe umugisha Padiri adusabe ko uno munsi watugezeho.
Kubera iki cyorezo cya corona tugarije isi niyo mpamvu tugombye kuba tutagombye kurakara ngo Kiliziya iruzuye ngo nitwumvise misa. Ubundi misa umukristu misa itangira igihe afite umugambi wo gutuguza mu misa aturutse mu rugo umutambagira aba yakoze aturutse mu rugo aba ari igitambo cya misa bakirimo
amabwiriza ya paruwasi ndetse natangwa n'inzego z'ubuyobozi zinyuranye abuza abantu guhagarara no kwegerana padiri mukuru wa Regina Patrice yasabye abakristo batabashije kwinjira kuva ku kibuga cya paruwasi bagasubira mu ngo zabo
mwihutire rero kujya mu rugo mwe guhama hano kuko ntabwo ari byiza mugende mukurikirane rero kuri televiziyo no kuri radio Maria igitambo cy'ukaristiya ubu tugiye gutangira
Kubera icyorezo cya COVID-19 imihango yari isanzwe ikorwa kuri Pasika yasubitswe nkaho bajyaga bakora inzira y'umusaraba byarahagaritswe inzego zinyuranye zakomeje gukangurira abakristo kutirara kubera Pasika bagakomeza gahunda yo kwirinda COVID-19 Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo yabimburiye izindi nzego isaba insengero zahawe uburenganzira bwo gukora gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bateganyaho abaza gusenga bakarabira kuba basenga bose babanza gupimwa umuriro no kubahiriza 30% bwabo urusengero rusanzwe rwakira Minisiteri y'ubuzima nayo yasabye abanyarwanda kutirara ngo ibihe by'umunsi mukuru wa Pasika cyangwa ibiruhuko abanyeshuri barimo bitaba intandaro yo kwiyongera kwa COVID-19 Minisiteri y'ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse gusaba bizihiza Pasika kubikora birinda gutegura ibirori mu ngo bishobora kuba intandaro yo kwandura COVID-19 kuri benshi Polisi y'u Rwanda nayo yasabye abantu kwirinda ibirori ku munsi mukuru wa Pasika kugira ngo mu myaka iri imbere bazayizihize neza nta cyorezo bakikanga bibaye ku nshuro ya kabiri Pasika itizihizwa uko bikwiye kuko n'umwaka ushize Pasika yabaye hashize iminsi imike mu Rwanda haramaze kugera icyorezo cya COVID-19 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakenuye no mu gihugu cy'u Burundi Pasika yahimbaje mu masengero atandukanye amakuru dukesha abakunzi bacu mu mihinga itandukanye igize ico gihugu wavuga kuretse udufukamunwa twari twambawe hamwe hamwe ubwinshi atavyo kugabanya ibitigiri vy'abinjira mu masengero vyibonekeje nko mu Rwanda hagataho tukivuga iviki kiza cha virusi ya corona muri ico gihugu cy'u Burundi leta ivuga ko itarafata ingingo yo kwakira no gutanga urucanco rw'iki kiza umushikiranganje w'amagara y'abantu ndi kumana yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu mpera zinondwe ibindi namwezo wa Pierre Claver niyo nkuru
Kubwo umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza cyo mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugwa makungu ariko aratanga gwo kwirinda ico kiza Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishyamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS
Inchancho zihari zivuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare ntibasindikara henshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega ibisigaye ngo nabivuze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo ituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco ariko ibihugu bibona ko bisagiritswe irashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zija kuri ibyo bihugu icyo bita vaccination diligence twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco imezi imaze kugwemeza kujya ku izindi ncanco leta izogira icishikirije
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura Tade Ndikumana yavuze ko atacihutigwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka
turamaze nk'indwi hazibiri uguru atabantu bari positive tubona Ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari turacyafise mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu gihugu cyose mugabo batarembye umuntu abaye positive turamuha umuti yaba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfina muhira agafata imiti nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira ugize akabazo ambira sija kumucora tukamujyana ku ivuriro rimwegereye ibyo rero tubikora neza intambamiro dufise ni n'abantu bateba kuja kwipimisha bikaze ngahe Bujumbura nico kibabaje iyo watevye usanga amahaha yamaze kononekara usanga kumushyiramo oxygene no kumuvura bitwara umwanya muremure nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati gena wipimishe ku buntu umuntu rero atera ikibazo n'umuntu abari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye
mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantaine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yo bafise umugera wa COVID-19 cagabanijwe
quarantaine ni ndende iminsi 7 urashobora gutakaza ibintu quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi 4 baramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya kuvuga ko umuntu ashitse uvuye cindege aramupima acagenda mu hotel musigira kabiri musigira gatatu Rachamu fimiki pimo cha kabiri, musigira kane akatata kuhereje. Ibyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera harimo abarenga 50 baremvye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza c'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyemeza ko abagwaye n'abitavye imana barenga bo gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba imana kubera ico kiza ruhonyanganda Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye duce dusubira mu Rwanda umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda dufitiye amakuru avugwa mu gisata cha sport
Umukino w'intoki wa basketball kera kabaye amatariki y'ikiciro gisoza irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo muri Afurika yaramenyekanye. Iyi mikino ya BAL cyangwa Basketball Africa League izabera mu Rwanda kuva ku itariki ya 16 kugeza ku ya 30 mu kwezi gutaha kwa gatanu. Iri rushanwa ryari gusozwa mu mwaka ushize riza gusubikwa kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya corona. Ubwo yatangazaga igihe iyi mikino izasorezwa, umuyobozi wa BAL Amadou Garofal yavuze ko iri rushanwa rizaba umwanya mwiza wo kurushaho gukundisha urubyiruko mukino basketball.
Hello from Dakar, Senegal to all basketball fans in Africa and across the world.
Baramukije mperereye Dakar muri Senegal. Intashyo zanje zigere ku bakunzi b'umukino wa basketball ku mugabane wa Afrika n'ahandi hose ku isi. Nyuma yuko dufashe icyemezo cyo gusubika irushanwa rya BAL kubera icyorezo cya virusi ya corona, twakoze ubusesenguzi bukwiye twemeza amatariki akwiye yo gusubukura iri rushanwa tuzirikana kandi kurinda ubuzima bwa buri wese nejejwe no kubamenyesha ko irushanwa rya BAL rizasubukurwa ku itariki ya 16 rigasozwa ku ya 30 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka turizera ko BAL izaba umusemburo wo gushishikariza urubyiruko basketball bityo abasore n'inkumi bacu bakarushaho gukunda uyu mukino
muri iyi mikino isoza irushanwa rya BAL izabera muri Kigali Arena i Remera amakipe 12 niyo azaseruka hakazakinwa imikino 26 ayo makipe yatsindiye itike yo kugera ku cyiciro cya nyuma ni Ferroviario yo muri Mozambique JN Basketball Club yo muri Madagascar AS Douane yo muri Senegal AS Police yo muri Mali AS SAR yo muri Maroc Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria Forces Armées Mee Police yo muri Cameroon, Petro de Luanda yo muri Angola, Rivers Hoppers yo muri Nigeria, Inyo Monastir yo muri Tunisia, Zamalek yo mu Misiri na Patriot yo mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo birori bya basketball byonyine biteganyijwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, kubera ko nisiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda ririmo gukomanga. Guhera ku itariki ya 2 kugeza ku ya 9, nibwo iri siganwa rizaba rikinwa ku nshuro ya 3, kuva ryazamurwa rigashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe. Tour du Rwanda y'uyu mwaka yagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa 2 iza kwimurwa. Rwabitewe n'ubukana bwa virusi ya corona inzira abaseganwa bagomba kunyuramo ntabwo zahindutse hateganyijwe intera 8 arizo Kigali Rwamagana Kigali Huye Nyanza Gicumbi Kimironko Musanze hakaba kandi Nyagatare Kimironko KBC Mont Kigali Nyamirambo Mont Kigali bagasoza bazenguruka ibice binyuranye by'umujyi wa Kigali yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kanukanya urugamba rwo kurwanya ikiza cha COVID-19 rurabandanya mu makungu ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu kubacandaga ikivunga yamara ibihugu bikenye na cane cane ibihugu vyo muri Afrika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kwera uburyo buke bifise. Utwigoro twose two gufasha ivyo bihugu turiko dukorwa mu kiriki gihe twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kuganyikiza ca COVID muri ivyo bihugu na cane cane muri Afrika none. Muri ico gihe ni zihe ngaruka mu vyerekeye ubutunzi kiza ca COVID ya 19 kibandanya kugira makungu na cane cane mu karere ka Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo ivyo vyose arabigaruka ko nabatumire biwe barimwo Kome Konakize yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira na cane cane abantu benshi carimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa. Undi Fidel yatumiye ni Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'Uburundi. Dr Kome niwe atangura avuga kukungene urugamba rwo kurwanyikiza ca COVID mu makungu rwifashe muri kino gihe.
Umuntu agiye kubiraba nk'uko muheje kubitanga mu ntangamarara hari ibihugu biriko biratera intambwe bije imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntarizo biyumvira ntibaranashirako n'ibuye ry'umushinge ntibaranatangura, hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ibyo bivana n'imbo nyinshi, aha twovuga nk'ibihugu usanga arizo byikorera nk'izo ncaco, usanga mbere byigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'amaze gucajwa mu bihugu twovuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, ubihugu nk'Ubwongereza, usanga ibyo bihugu biri imbere cyane. Hakaba n'ibindi rero byacu bifata iya mbere mu bufatanye, bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu, twovuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain. Usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biriko birakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo njanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nibyo niko bimeze, mugabe cyo nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko injanjo zidakwiye. Twovuga nk'aho mu bihugu by'i Burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero icyo ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu, abahawe ikiranga minsi ishobora gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo njanjo, baracererwa ubu. Ubu harahize nk'amezi abiri hari gucengwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi kugira ngo arumvize yuko n'Ubutaliyano bwigeze gufata incanjo zigiye mu kindi gihugu, barazigumya baraziha ku nguvu, usanga rero bazirondera hasi hejuru. Ni nayo mpamvu ukumbure n'ibyo bihugu bikenye bitararonka kuko harabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga, kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kurwanya urucanco.
Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanga ibitigiri binini by'abanyagihugu bazi ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba, ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegereza kwigwanako muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije kuwo mugera uzohaguma, kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bazi mubibona gute.
Ego nubwo tubizi iki ni kiza cy'isi yose, rero nkuko babivuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe. Bavuga bati nta muntu n'umwe azoba avuga ati jewe ndakinga ndikingiye icyo kiza, mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe. Ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe agomba kwikingira kugira ngo icyo kiza gihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko ufise ibyo yise abihubunda abanje kubyiha ntawuja kugaburira ubundi nawe adahaze, reka turabe ko bahabwa hanyuma turabe ko hari igicika ko baduhe mugabo urumva tuba twarimbiriye. Kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduga muri ibyo bihugu bikaduga cyane gusumbya mbere n'umwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma bakakagwizwa, ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari amafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga, bitunganye aho bizokwakira izo ncanjo, ni ukuvuga aho babika incanjo kuko bazi ko hateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba abazoba bikora ko ibyo bikorwa. Rero numva hariho integuro yo gukora izo ncanjo, hari integuro yo kurondera kuzitanga, hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu ari we arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert kubijanye n'ubutunzi iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ivyo bihugu bifise uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushira amafaranga mu butunzi bw'igihugu kubijanye ibihugu bikenye bya bisanzwe bicumbagira nko muri Afrika kaho ibintu ngira byarunyutse mwo bidisigurira ingaruka y'iki kiza kubijanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afrika.
Murakoze icyo n'umuntu yobabarira nuko adumuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifise uburyo buke mu buryo buke rero ushiramo na n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho no kuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi murabona ko ari igihugu gisanzwe gishika ku mabahari gishika ku kivuko uko bikora bikuru hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze mari muzi ko abarundi benshi b'abazinzi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda. Ibyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu byagiye birahagarara niba nk'akarorero ufashe nke muri Burundi muri komine Butimbuzi ari Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babahishijweho n'ubutunzi n'uva yuko kudandaza ibyo bihagaze n'uva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe kigira kabiri naho nuko umuntu agarutse ku byerekeye icyo kiza nuko ibihugu byitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nkuko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'ayo mavaksin nkuko babivuga mugabo icyo ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza nticyateye muri Afurika nko cyateye ahandi Imana yadukingiye twategwa kubyo twabonye mu bihugu byose Butaliyano cyangwa muri Amerika mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanze igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 hatangiye gutera mu Bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'Iburayi hatangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ku mwaka w'ukwezi kwa 2020 nubwo yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu bihari imbibe ariko kibabeshejeho n'ibintu basanzwe badandaza cyangwa basanzwe bakora mu gihugu hagati nubwo yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogabo manuka kuri ibi bice hari iharuro bimaze gutangwa na leta y'u Burundi bishyiye mu bushikiranganzi byerekeye imigambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni nk'ibiharuro bishobora kuba ati bizogaranuka ku bice bibiri cyangwa bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuva yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe. Murakoze.
Yego, mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze cyane cyane mu bihugu turiko turavuga bya Afrika.
Ibisata cyane cyane bisariko birasinzikara ni byerekeye ibihe byo kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni ziza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana icyerekeye amazu y'uburiro kubera muzi ko abanyamahanga benshi iyo baje babasanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati uno bavuga ko hariho iki kirere cyagenze neza umwimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison A cyangwa urabona ko hari nk'ibitegwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushyika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko hari igisata kimwe muzosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kwakira ingenzi mugabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire ku Burundi zagiye biratunga. Murakoze.
Tugaruke kuri Dr. Com mugihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika gice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza nangaha iburaya ko ariho abantu nkabo n'icyo baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ibyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi byumviro vyabo ico ntimo nako ari kibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugero ugenda
yego cyane cyo kirimo mu bintu bihanze kugwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu no kuvuga ufatiye ku byo bemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hama hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo canke cyane gisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika hari abantu bavuga bati incanjo ku mwana wanjye cyane ku mubiri wanjye ntibishoboka no kuvuga hariho n'ibintu twibita ngaha ngo group anti-vax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho mugabo rero ibi ntibitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishaje gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini nk'aba bantu bo muri no guhanga akariro nk'ababita abajehova turamaze kubona ko batacajwa turamaze kubona nk'aba bantu bari muri muvuma bavuga iteye ukuntu zibaza zifise ibindi byiyumviro ugasanga zagiye muri iyo migwi bita anti-combat groups rero ni ibi biratuma utwigoro two kugwanya icyo kiza dusubira inyuma cyangwa tudindira rero ibi bifata n'uko kugira ngo icyo kiza gihashwe kigwanywe neza nuko ibice birenga 70% by'abantu bakeneye gucajwa bahabwa izo cyane bibaye byiza akaba hagati gushyira kuri 50-80% muri icyo gihe ubugira uti n'abasigaye ntibazohava banduza ikiza kizoba kigwanijwe ku buryo kitarandagata rero kizoba kibaye kiguyeho burundu kuko murabona iyo ndwara yaje ni indwara isanzwe nko kubabivuze abahinga bagiye mu Bushinwa kurondera iyo nkomoko yayo barabonye yuko nicyo kuvuga ko ari fenomene naturelle mu France ni ukuvuga ntibarabona neza yuko ari bagize iminsi bavuga abongereza bavuga conspiracy theory babona yuko kumbure ari indwara nka ziga zindi zose zagiye ziba mu isi zaduka ziraduka kubera guhindagurika kw'abantu ibintu babaho ibyo barya ibyo batunga ibyo bemera uko bifata bijya twita behavior nibyo rero bituma n'abantu bagira namwe n'izo ndwara hanyuma n'ibihindagurika ry'ibihe tubamo ugasanga rero byatumye indwara zimwe zimwe zahora zigwara nk'ibikoko cyangwa n'izimwe zitatu tutahora tugwara ziradutse tukazigwara ndibuka yuko umuntu agiye kubisoma akabiraba igihe hatera bijya indwara bita hepatite B abantu baranze ubucanjo mu Bufaransa mu bihugu biteye imbere bwagira n'imyiyerekano kubera yibaza bati ibi ni kiza caje cazanywe n'abantu hanyuma rero icyo kiza rero ntibagisubize abakizanye ibyo rero makenga arahari rwose mugabo rero twategereza gukora kugira ngo ibihugu byose bigire ijya migwi yo kugwanya icyo kiza cya covid bahereza amakuru anonosoye abanyagihugu ni ukuvuga bongere babafashe no mu bushakashatsi babone ko bihagarikiwe n'igihugu bihagarikiwe n'icyo gihugu kimwe kimwe kuko bije guhagarikwa n'umuzungu bikajya guhagarikwa n'uwundi avuye ahandi bitaguye muri icyo gihugu nyine usanga bibatera amakenga n'igihugu cyose cyateza igihugu gukora
akaba ari no ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro tukaba tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunzi twongere dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro ari kumwe na Jean Diane Nahazwe yakoze Facile Gebehu yabyegeranije twemi ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye twifuriza pasika nziza na ubutaha
Kumusara, bawa we miza, ni wa. Yesuri nyamiga wanesheje umwanzi w'abantu abatware umwisi umwijima